Mwitangazwa igipolisi cy'u Burundi cyasohoye kuri uyu wa gatatu kivuga ko gishimishwa n'ingene ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu ayo ashinga amateka n'abagenda mama commune kiko kiragenda ariko cyashize habona zimwe mu nyifato kivuga ko kinenga Pierre Nkurikiye umuvugizi w'igipolisi niwe yazidondaguye
mu ntara ya Ngozi ahari umukuru w'umugambwe CNR hari bonekeje ibikorwa binyuranye n'amategeko ushikanganje ubuteri vyatsi abanywanyi bo mugambwe baragiriye nabi abanywanyi bo mu yindi migambwe baciyeho batera barengana banyuruje abantu bashika kuri indwi muri bo mbere hariho mbere numwe banakubise bashaka kumwica ariko bajeje umutekano baratinda baratabara byo n'ivyo bagomba kugirira n'uwundi wewe bafashe nk'igihe cy'isaha 8 n'iminota 30 bamufatira aho biti burengo nabo nyende bacamuzana inyuma ya kiya kibuga caberako ibikorwa vyabo byo kuyamamaza bagira mutangure kumugirira nk'ivyo vyo wa mbere igipolisi kirahaba kiraheza kiratabara giye cy'isaha 12 z'umugoroba naho abanywa nyene baranyuruje abandi bashika kuri batanu aho bita kwa hambari abajeje umutekano bashobora gukurikirana nabo nyene barashobora kubagaruza hariho n'uwundi bakubise nawe nyene bagomba kumwica wewe yari n'uwo mu muri bo nyene nk'igihe cy'isaha 9 kuri stade bamwagiriza yuko ngo iyo baye ariko arafata amafoto kindi ubushikanganje bugaya ni mu ijambo ryashikirizwe n'urongoro umugambwe nyene aho yahamagariye mu mvugo imeze nk'ifobetse yahamagariye abanywanyi biwe kugwana nabandi banywanyi.
Ayo majambo yo kugumura abanywanyi biwe rwasagirizwa yashikirije kuwa mbere yugurura imyamamazo mu ntara ya Ngozi basanzwe bavukamwo we na president Nkurunziza. Uwo munsi yagize ati:
narumvise ivyavugiwe ibusiga mu ndwi heze bavuga ngo abantu bazoja muri kampanye bakodotse babikura hehe? Umuma wese ni wamenye napanga akazi kiwe, nta muntu agaburirwa n'umutware n'umwe muri mwebwe ngo amupangire inyana zoja muri kampanye natazojayo. Aho ndabivuze ku iki abara bivuze bacha bashaka kubigira itegeko ejo babagomore mo zambonera kuri zibatangire ngo nibyo nimuje mu myamamazo yanyu banyako wa mujeje umutekano ejo mukumva imbonera kuri yitambitse imbere y'abandi babuza kujya mu bikorwa byabo bya propaganda bagashira nako bagakubitana nimuze muvuge ngo babi n'abasene ndavyemanga n'ivyashika hakagira umuntu atangira abantu ababuze uburenganzira bwabo nabo bakarondera kuburonka nimuze muvuge ngo nabasenere babi.
Nkurikiye yahumuriza ko ibintu bitazogeraho
tukaba mu bushikangaje umutekano tubiteye ivyatsi kandi tubamenyesha yuko bitazoba ko bajije umutekano bari ngaho kugira ngo bubahirize bose abantu bishire bongere bizane kandi biyamamaze mu mahoro n'umutekano. Ico twebwe tubwira abarundi bose harimo nabo banywanyi biwe yabwiye ivyo hagize umuntu wese abonye yuko hari ikintu giye kumutera ingorane hari ikintu giye kumwononera ibikorwa arimo vyavyo vyo kwiyamamaza canke ibindi abonye yuko hari amategeko ariko ararengwa aca yitura ababije jwo kwinzego zibijejwe zirahari abapolisi barahari abasirikare barahari ubutungane burahari
aba bakozi ba leta makosa y'abanywanyi b'umugambwe wa mbere ufite abayoboke benshi kurusha iyindi mu itavuganwe n'ubutegetsi bakomeje kuyabona no kuyiyamiriza umuntu afatiye ku byerekanwa n'igipolisi
no ku munsi w'ejo rahariho inyifata imwe yagiye ribonekeza nayo nyene twotera ivyatsi aha ni nko ku misozi ya Kiganga buko na Kinyinya aho abanywanyi b'uwo mugambwe nyene CNR bakubise bagomba kwica abanyagihugu babiri uwitwa Nyandwi Eri n'uwitwa Ndayisenga Terence bari bayivire mu mirima ku bikorwa byabo bya misi yose batari no muri ivyo byo kwiyamamaza. Ahandi ni ku misozi ya Mbasi na Bwitoyi muri komine ya Tangara ni mu ntara ya Ngozi aho ejo nyene igihe cy'isaha 9 abanywanyi bakeya b'umugambwe CNDD-FDD n'abo umugambwe CNL bagwanye uburyo hariho babo mu mugambwe CNL bashika kuri batatu n'umwe wo muri CNDD-FDD bakomeretse. Igipolisi cyaciye kihashika kirabanguranya kirafata n'abantu batanu harimo babiri bo muri CNL hamwe na batatu bo muri CNDD-FDD.
Umuvugizi w'igipolisi ariko yemeza ko n'ahandi mu duce tumwe tumwe ibikorwa by'umugambwe CNL byahaswe kubura buzwa n'abantu bataramenyekana mbere mu ntara ya Bujumbura aho haba n'abakomeretswa bariko barataha ku munsi w'ejo turetse umugwiseni abakandida batandukanye batanze ubutumwa basaba abanywanyi babo kudasotora batavuga rumwe nabo mu gihe cy'amatora n'imyamamazo. Imyamamazo irikiba mu gihe mu bihugu bibanyi hakomeje kuvugwa indwara ya corona. Mu Burundi naho mu bitaro hasigaye 10 kuri 15 bamaze kuyandura muri ico gihugu harimo umwe yahitanye. Ibyerekeye kutegerana no kudakorana ko mu mamitingi ntivyubahirizwa nkuko bibonekera ku mafoto bakwiragizwa ku mbuga nkoranyambaga ijwi rya Amerika ryabonye. Eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.